ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mugitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ayoboye ibiganiro vyo kuri no saha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Mu Burundi abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko n'ubu ntibumvikana n'umugwi Seni kubijanye n'impapuro zisabwa abipfuza kuzitoza mu matora y'imirije. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, Desire Hatungimana arayidusomera.
Munama yuno wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura urongoye umugwi Seni yakuriye inkoni kugishitsi abo banyapolitike ko mugwi utarotukura ku rutonde urupapuro na rumwe muzisabwa. Inama yatunganijwe kuri wa gatanu hagati y'abagize umugwi Seni n'abarongoye imigambwe n'abanyapolitike bigenga yaranzwe n'umwumvikano muke. Abanyapolitike basavye kubanza gusohoka kugira bapfundike rimwe kubijanye n'impapuro zisabwa bazitoza. Umukuru w'ihuriro ry'imigambwe Tito Bucumi:
nagomba sabe yuko imigambwe ihuriye mu ihuriro ry'imigambwe nk'uko bari babisabye bamwe bamwe yuko mwoduha akanya gato tugashobora kubonana kugira tuvugane twikonsulte hanyuma cyo tugaruka kugira tugire icyo tubashikirije. Murakoze.
Ariko rero abagize umugwi Seni banki y'abanyamigambwe kuja muri uwo mubonano, intumbero yawo kwa rukwanka impapuro zimwe zimwe zisabwa bifuza kwitoza bavuga ko zigoye kuronka. Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR ari mu bagaragaje agashavu.
Imbere kwa abaperezida wa Seni mwari mashirahamwe yigenga izi ngorane mwari muzi, hari n'abari muri Seni yeruka yaheze bari bazi nicyo tuba tuvuga dutire ni mutwaro wacu benshi n'abashomeri. Uriko akuye akonde likina tore atirani mili sengani mili atara katake kusaba. Ili hizi kete kwa ikote, akaripo, mkamu tuko kitwe, kuko ikazi ya disye, iji rezidansi, iji atesasoto kone konviti, wende kwa guverne, iji autesi ziki, wende ya kumuganga, mbega ni haba kani. Kukiri mnatu wapi imachazo, acha kutona kuru wakere tu waju, atira mayumu hiri, chavi mpamu, kanda yama fanya makosyo, tuliko tularondela, atukoe kani tulondela wanwani. Ije tumarele tuko tulangani, kujia kusema mjumbe, neza kani mbitawe. Kile tse, hali mizini mobile, mizite yetu wa, jitandu kanyo mitengu na matura mezi.
Urupapuro rwemeza ko uifuza kwitoza adakurikiranwa n'ubutungane nago nyene rwateye impari nyinshi. Nta kindi basaba atari uko gufutwa rukazosabwa uzoba yatowe. Ariko umukuru w'umugwi Seni ararahira karengwa ko atagihinduka kubiri mu itegeko.
Oya ngira ngo mwatwumvise nabi, ntitwavuze ko tuzokura mu impapuro na gatoyi, na cyane cyane muvuze urupapuro rwerekana yuko umuntu yaguze ibyacanze atabikoze. Narya rupapuro ni ngombwa cyane kubera yuko nk'umuntu agomba kwitoza nk'indongozi, ni byiza yuko aba atari umunyavyaha ariko arakurikiranwa. Kandi noneho ubu uko bimeze rya rupapuro ntirutanga ibujumbura gusa, hariho izindi ntara zitanu mu Burundi urwo rupapuro rutangwa. Ni ukuvuga rero n'urupapuro rutangwa kandi rukaboneka, tuvuga tuti aho bikenewe hose, aho amategeko avuga yuko borurondera, mu kwiborurondera kugira ngo koko bakurikize amategeko, hanyuma koko ugiye kwitoza yitoze akurikije ibisabwa byose.
Icyo kibazo kijanye n'urwo rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane, abanyapolitiki bavuga ko rutoroshe kuronka ubushikiranganje bw'umutekano bwagize icyo bubivuze ko. Mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uno wa gatanu, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Petero Nkurikiye yabwiye abo banyamigambwe aho boza gusaba urwo rupapuro.
Hariho abimirije kuzoja mu mahiganwa kwitoza, bariko bararondera nabo nyene rurya rupapuro kuko ari rumwe mu vyo basabwa. Twomenyesha abanyagihugu yuko ipolisi ico gikorwa baciteguriye kugira ngo abo bose baze bashobore kubarosa impapuro bakeneye kandi mu mwanya ubereye. Tubabamenyesha kandi yuko uretse ngaha Bujumbura basanzwe bazironderera ari nabo benshi, tukabamenyesha kandi yuko no mu gihugu hagati ahari vya sata vyaduga ruguru kugira ngo bizo yatangira hafi izo mpapuro. Twamenyesha nuko na ruguru mu gihugu ivyo bisata biko birakora ico gikorwa nyene.
ivyo bigo ni bitatu mu bumanuko bw'igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi mu gihugu hagati ni Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu buraruko naho ni ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umukuru w'iseni anakuri inkoni kugishitsi abanyapolitike hamwe n'impunzi bariko baratahuka muri kino gihe mu gihugu bifuza gutora canke kwitoza Kazise avuga ko atarindi yanikwa ajya bifuza kuja mu matora rizotunganywa
bariko barataha kuko bavuga bati twoshobora kwiyandikisha mugabo uko amatora ategugwa abazotora bari yandikisha igihe hanyuma bigahera kugira ngo abatora bamenyekane ngene bangana none ico gihe carashitse nico gituma no munsi kwace dufata kano kanya tubabwira tuti abazotora bangana imiliyoni 5 ibihumbi 126,000 351 bisigura yuko rero muri aya matora y'ibihumbi 2,200 nta rindi yagikwa rizoba
gutomora neza ivyankenerwa mu madosiye yabifuza kwitoza no kurabira hamwe ibimenyetso bizoba biri ku makarata y'itora nivyo vyari ku rutonde muri iyo nama ya seni n'abarongoye imigambwe isani yarangiye batumvikanye ku bitari bike
nkuko ijwi rya Amerika rimaze iminsi ribashikiriza ibiganiro ku cerekezo c'ibihumbi 2,200 u Rwanda rwari rwihariye no kuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2,000 kugeza muri 2,200 kuri uyu munsi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aradushikiriza uko vyifashe mu nzego za politike n'imiyobore tumutega amatwi
ubwo turebuka icyegere nyuma 2020 Rwanda rwari rwarihaye cyagenze mu rwego rwa politiki n'iminyoborere myiza reka tubanze ducisha amaso gato kumpinduka nkuru zabaye ku isonga umwaka w'ibihumbi 2000 cyerekezo cyagombaga guhita gitangiramo wari president w'u Rwanda Pasteur Bizimungu yahise yegura ku butegetsi maze asimburwa no wari vice president Paul Kagame cyarimwe wari na ministri w'ingabo ategeka imyaka 3 y'inzi bacyuho kuvugwa 2023 birango by'u Rwanda byariho byose byarahindutse uhereye ku ibendera ry'igihugu tutibagiwe n'amazina y'inzego z'ubutegetsi ndavuga ibyari amaprefegitura kugeza ku maserire 2023 perezida Kagame yatowe nk'umukuru w'igihugu kuri manda y'imyaka 7 nzi bacyuhirangira icyo muri politiki ku butegetsi bw'ishyaka FPR inkotanye hagaragaye politiki y'amashyaka atandukanye ariko asa nahuje umujyo mu bikorere n'imigenzereze mu cyo bamwe bakunze kwita ubudasabwa abanyarwanda kugeza ubayemeye mu Rwanda ni 11 ku ngingo y'imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda icyerekezo 2020 u Rwanda rwashyize imbere guhinduka igihugu giteye imbere cyunze ubumwe kandi gitengamaye gishingiye ku byiza biri mu muco wacyo hashyizweho gahunda yiswe Rwanda Day aho umukuru w'u Rwanda n'abandi bategetsi bafata rutemikirere bakajya kuganiriza abanyarwanda baba muri diaspora bungurana ibitekerezo ku cyatuma u Rwanda rukomeza gutera imbere aha ni twakwibagirwa inama y'igihugu y'umushyikirano ibera mu Rwanda nayo ngaruka mwaka ihuza abanyarwanda batuye impande z'isi yose ndetse n'inshuti z'u Rwanda cyo kimwe n'umwiherero w'abategetsi bakuru mu nzego zose bahura bakareba ibitagenda n'ibigenda naho ku ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore icyerekezo 2020 gitekerezwa abagore bari 53% by'abari batuye u Rwanda muri icyo gihe abagore ntibahabwaga amahirwe nk'abagabo kandi bari bake mu nzego zifata ibyemezo kuvubwo hatangiye gahunda yo guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo hashyizweho amategeko ashyigikira uburinganire bw'abagabo n'abagore uretse mu mashuri abakobwa batsindira ku manota make ugeranije n'abasaza babo u Rwanda ruza mu myanya 10 ya mbere ku isi mu bihugu bifite inteko ishinga amategeko irimo abagore benshi ku mpuzanengo ya 61% muri guverinoma n'ahandi mu nzego zifata ibyemezo abagore bahabwa 30% iryo terambere ry'umugore mukuru u Rwanda rishingira hagasanga yageze ko yasimburwa n'umugore
nge nifuza rimwe ko uyu mwanya mwampaye ubukurikira buzatwarwa n'umugore
ku rundi ruhande ingingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore hari abasanga yarakiriwe nabi mu muryango bakumva ko yarushijeho gusuzuguza umugabo no kumwaka ijambo busanzwe afatwa nk'umutware w'urugo mu muco nyarwanda naho ku mubare munini w'abagore mu nteko babikozeho ubushakashatsi bakayibona ukundi uyu ni Madame Nadine Munkoreze
nubwo aba bagore ari benshi cyane mu nteko ubushakashatsi bwagaza yuko bashobora kuba ari nk'imitako iraho ngaho ko ari nk'indabyo ziri mu nteko shinga amategeko badafite icyo bamarira abandi bagore bashinzwe kureberera
muri politiki kandi u Rwanda rwari rwiyemeje kuba igihugu kigendera kuri demokarasi isesuye ndetse buri mwene gihugu akagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ku bimukorerwa Madame Victoire Ingabire umuhozo uherutse gushinga ishyaka Darufa sanga ari ikinyuranyo
kugeza ubu mu kanya saa 11 n'igice ungezeho nibwo nkiva muri ribo abantu bakakwirwa bakwicaje bakubaza ngo kuki rugushaka gushinga ishyaka kandi ibyo ngibyo biri mu itegeko nshinga nuvuga ko rero ryasezerano FPR yaremereye abaturage ngo barashinga demokarasi mu Rwanda ntayo turacyari kure nk'ukwezi
Uyu ati
ukurikije aho twavuye naho tugeze hari ntambwe maze guterwa. Twavuga ko tumaze kurenga 50% tuzamuka tugenda heza. Hari byiza bimaze kuba nko bishaka kuri twashobora kujya amatora ya Perezida Republika nubwo tutatsinze ariko twagiyemo tukora akazi kacu turi yamamaza. Twagiye mu matora y'abadepite turatsinda. Urumva ko yuzo ni ntambwe zigaragaza ko hari ntambwe yatewe mu rwego rwa demokarasi.
Ubwo ni Depute Frank Habineza Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda byerekeje mu ngoro y'inteko ishinga amategeko n'impapuro zisaba ko bahindura itegeko nshinga ngo rifungurire Perezida Kagame imiryango yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ahanini bashingiraga ku iterambere bavuga ko amaze kubagezaho.
Mu by'ukuri ntawe utazi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika intore zirusa intambwe twebwe mu ndengabaganizi za Gasabo ntabwo tugarukira aho ngaho dusanga ahubwo ari n'ingangare igabanya induru akaba ari inkuba y'urugamba n'ubugangazi bw'isoko.
Byarangiye muri uwo mwaka hatuwe kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga ryo mu 2003 maze mu 2017 Perezida Kagame yongera gutorerwa manda ya gatatu y'imyaka 7 nyuma yo guharirwa n'andi mashyaka afatwa nkagwa mu ntege FPL inkotanyi. Yemere kwiyamamaza kugeza mu 2034 birumvikana bishatse n'ishyaka rikamugirira icyizere rikamugira umukandida. Ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye kuko kuri bo hakwiye kubaka inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye. Perezida Kagame ariko akavuga ko nta ukwiye kugenera abanyarwanda uko bakwiye gutegekwa. Amahanga ashimira Bwana Kagame ku ntambwe y'iterambere yagejeje ku Rwanda mu myaka amaze ategeka, ariko anamunenga bikomeye ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kubangamira ubwisanzure bw'abamunenga n'ubw'itangazamakuru. Byinshi biboneka mu maraporo atandukanye nka ya Human Rights Watch irengera uburenganzira bwa muntu. Perezida Kagame ariko agasanga ari ukwivuguruza kw'amahanga.
Uruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima in fact utageraho udafite buriya bwisanzwe.
Ariko se nanone batavuga rumwe na Perezida Kagame baba bavuga iki? Nyirubwitaribaza.
Leta ntiyihanganira batavuga rumwe nayo. Bataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki? Ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora ku kwiteza imbere.
Ibyo byogeranyo kandi bivuga ko gushinga ishyaka byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bigoye kuruta gushinga ikigo cy'ubucuruzi. Depute Habineza ati
ntibiragoye cyane nyine natwe yatugoye twebwe yadufashe imyaka ine kandi imyaka ine itari imyaka yo guseka. Twarakubiswe nyine nk'uko nabivugaga abantu bacu barafungwa hari abapfuye nyine rwagashinyaguro hari abahunze na n'ubu bumwe bataragaruka. Ibyo urumva byose ntizi ritoroshe ntabwo wapfa guhaguruka ngo ushaka gushinga ishyaka. Nuvuga ngo n'ubu ni inzira y'umusaraba nyine ntabwo ari ibintu byo gukinisha.
Reka mu rwego rwa politiki n'imiyoborere myiza ku cyegeranyo n'abateguriye ku cyerekezo 2020 mbe mini yahambararikira ububanyi n'amahanga ubutabera n'umutekano. Mwabikusanyijwe na Bagira Ubusa ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda aho Evode Uwizeyimana yari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane na munyakazi Izahake umunyamabanga mu bushikiranganje ujejwe ivyindero beguye mu mirimo yabo bose uko ari babiri bariko bakorwa ko amatohoza ku vyaha bitandukanye bagirizwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryavuye mu biro bya ministre w'intebe riragira riti kuri uyu mugoro wa ministre w'intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Evode Uwizeyimana wo muri ministeri y'ubutabera na Isaac Munyakazi wo muri ministeri y'uburezi. Ukwegura kwa Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi byabaye nk'ibitungura benshi kuko yari umwe mu bagaragaza cyane mu gukurikirana ibibazo biri mu mashuri ndetse akagaragaza ko haranira impinduka mu bibazo bivugwa muri uru rwego rw'uburezi. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu muyobozi nubwo yeguye yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha birimo ruswa. Umuvugizi wa RIB Madamu Marie Michelle Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika.
Iperereza nawe ryaratangiye akurikiranyweho ibyaha bigendanye na ruswa riboneka mu ngingo ya 15 y'itegeko rihana ruswa mu Rwanda.
byo iyo byaha iyo biramutse bihamye umuntu byo bihanishwa iki
ibihano ni 7 ans entre 7 et 10 ans hagati y'irindwi n'icumi
kuri ministre Evoduize Imana ukwegura kwe byasaga n'ibitegerejwe nyuma y'uko muri iki cyumweru uyu muyobozi yavuzwe cyane mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga benshi banenga uburyo yasunitse umukobwa witwa Mukamana Oliva ukora akazi k'umutekano kuri imwe mu nzu zihurirwamo n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali ababibonye bavuga ko Mukamana Oliva yaba yarasabye Uwizeyimana Evode kunyura mu cyuma gisaka abinjira wakabyanga ahubwo akamusunika akitura hasi Evode Uwizeyimana ahise asaba imbabazi abinyujije kuri Twitter atangaza ko yanasabye imbabazi abinyujije muri iki kigo gicunga umutekano cya ISCO ndetse ko yanasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange ntibyatinze urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangaza ko rwatangiye kumukoraho iperereza ku byaha byo gukubita no gukomeretsa ku wa kane iyi nkuru itangiye kujya ahagaragara nibwo Uwizeyimana Evode wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera yatangaje ko yeguye ni kenshi Uwizeyimana yakunze kumvikana mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ahanganye n'abatari bake kubera imvugo benshi bemeza ko zaseserezaga ubwo yari mu bikorwa byo gusobanura ingingo nshya ziri mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda ingingo yebana n'uburyo umunyamakuru wasebanyije ahanwa Ministre Evode yumvikanye abwira abagize inteko ishinga amategeko ko icyaha cyo gusebanya cyashyirwa mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bo bagasanga umunyamakuru warezwe ko yasebanyije yajya hanwa n'amategeko mboneza mubana aho kujya gufungwa. Ministre Evode yasobanuraga ko abanyamakuru batagira ubushobozi bwo kubona indishyi baha uwasebejwe maze bagasanga umunyamakuru wasebeje umuntu yahanishwa igifungo.
Ese umuntu agusebeje cyangwa akakwanagaza ukajya kumurega muri civile atuma avoka wowe ntunaje nuvuga ngo ya responsabilite yawe ntabwo ikiri personnel wenda yabaye ikinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avoka ese yakamutabiri ya responsabilite iri personnel kwa kubaza ibyo ukora ese biba bigihari ese noneho ugiye kukurega ndagutsinze ko nzi kukenyura biki yaba se nko kuribwa nyungu itagira nyira ikirukira mu gihe uruhuka cyo kwa muganga.
Uwizeyimana Evode yari yarahize inshingano nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mbere yo kwinjira muri guverinoma yarasanzwe ari komiseri muri komisiyo yo kuvugurura amategeko. Munyakazi Isaac we yinjiye muri guverinoma mu kwezi kwa cumi nawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ahageze avuye muri kaminuza ya Kigali. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB buravuga ko dosiye zabo nizirangira bazahita bazishyikiriza ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Buriya dosiye ubugenzacyaha bukora iyo buzirangije buzishyikiriza ubushinjacyaha iminsi igenwa n'imiterere ya dosiye izitinda nuko wenda haba hari ibitaruzwa bifata igihe ariko ntabwo bavuga ngo bigenda gute wenda usibye ku bantu bafunze abo amategeko yemerera ko ari iminsi tutarenze iminsi itanu ariko ubundi biterwa kugira ngo dosiye ibanguke cyangwa itinde biterwa n'imiterere yayo.
Muvuze ngo ku bantu bafunze bariya nabo ntibafunzwe ariko barabizi ko barimo gukurikiranwa se nta mpungenge mba mufite ko abantu bamenywe ko bakurikirwa bashobora no kuba batoroka ubutabera?
Buriya rero amategeko afite kwenshi urabizi ko gufunga ari exception udafungwa n'ibyo amategeko ateganya bwa mbere hanyuma gufungwa bikaba exception umuntu ashobora gukurikiranwa adafunze amategeko arabyemera ndetse ashobora no gukurikiranwa afunze ntabwo wavuga ngo kubera ko umuntu azi ko arimo akurikiranwa agafungwa kugira ngo adatoroka ntabwo ari ibyo kandi niyo noneho yanaramuka agiye n'amategeko afite ukundi kuntu abiteganya umuntu ashobora gukurikiranwa adahari kuko amategeko arabiteganya.
Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, umenyeshamakuru Athanase ntiyanogeye yaboneye abatari bakizuba muri uwo mwuga yarayitabye Imana. Umuhisi ntiyanogeye ni we yavuze amakuru ya mbere kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi RTNB mu 1984. Yanigisha kuri za kaminuza zo mu Burundi no mu Rwanda umwuga wo kumenyesha amakuru yawutanguye neza na neza mu 1979. Abo yigishije bamuvuga nka mwarimu yatanga inyigisho ziwe mu bwitonzi ntangere no mu bumenyi ntangere. Abo vyakoranye nabo bemeza ko Uburundi bubuze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Atanaze ntiyanogeye yitavye Imana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yaba mu manuko bw'ico gisagara muri karitsiye ya Kinanira zone Musaga muri komine Muha yari yavukiye mu mwaka w'1954 Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rurare amashuri y'intango yayize ngaho nyene Mayuyu imbere y'ukomereza yisumbuye kuri Ateni Bujumbura hahoze ari umugwa mukuru w'igihugu yavuye akomereza ku ishuri rikuru ry'itangazamakuru ry'i Paris mu Faransa aho yakuye impamyabushobozi mu bijanye na radio na television iruhande y'ivyo yanize kandi bijanye n'imirire n'amagara y'abantu Santé Publique et Nutrition mu Faransa impamyabushobozi yavyo yayikuye kuri kaminuza Paris 1 Panthéon Sorbonne uwo mugabo w'abana bane abahungu batatu n'umwige mumwe niwe yabaye umenyesha makuru wa mbere muri kahise ku Burundi yavuze amakuru ya mbere kumbonesha kure canke television y'ico gihugu mu mwaka w'1984 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 yakunda kuvuga ko ari ikintu ca mbere ciza yibuka camubaye ko mu buzima kuri radio na television vy'igihugu RTNB yakoze kuva mu mwaka w'1979 aja mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka w'2015 yazo cyane rwose muri ico kiringo c'imyaka 35 yakoreye ico kinyamakuru camaze imyaka itari mike ari cyonyene mu Burundi muri ico kiringo yajejwe amabanga kuri RTNB nk'uko umukuru w'uruganda rujejwe amakuru no gutegura gatunganya ibiganiro vya politike bwana ntiyanogeye yanigishije mu mashure ya kaminuza mu bihugu vy'u Burundi n'u Rwanda haba muri kaminuza za leta n'izabigenga yigisha ibisata vy'itangazamakuru na communication yanakorera kandi ivyigwa vyinshi amashirahamwe atari make ibijanye n'ingene yo kwifata mu vyerekeye ubuhinga bwa communication yaranasanzwe ari mu mugwi w'abigisha n'abahinga bakabura ubumenyi bw'amenyesha makuru bikorwa ko n'ikigo cy'amenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse yakora kandi vyigwa mu bijanye n'imirire akaba yanahamagarwa kenshi mu biganiro bijanye n'ico gisata ntiyanogeye yakunda kuvuga kwa kundukuri no kudakingira ikibabi kibi haba mu biganiro yahaye imenyesha makuru bitandukanye canke aganiriza abanyeshuri biwe ubona ko ari na benshi bakunda kumwikora ko bamusaba kugira abafashe mu gutegura ibitabo byo kurangiza amashure kugira ngo baronke impamyabushobozi yakunda kuvuga ko umuntu w'intangarugero kuri we ari injungu y'ukwikubukira umuganwa ruhirwa gasore yarondiye ntayo y'ukwikubukira kubera yeme ye guti vyiza byose byo kukirimba kwase aja kwigura barundi uburundi nabwo uwo mugabo batigeze yumva kuguhabwa amabanga akomeye muri leta ari kintu cukumira ko canke cukwifuzwa cyane yemeza ko ari cyo gihugu cyonyene mwisi yahora yamayifuza kuba mu buzima bwose ku mbuga nkoranyambaga abanyeshuri yigishije abakoranye nawe canke abo yakarihije ubwenge mu mwuga bagaruka ku majambo we naya uburundi burabuze intwari umushinga ntahe umutanga bumenyi ni biblioteke yigendera ihejeje gutahuka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Hello Jolie Kaneza urakoze kutugarukira kuri ubwo buzima bwa Atanaze ntiyanogeye mu mvise yabereye yaboneye izuba batari bake mu mwuga wo kumenyesha amakuru yatangwe mu 1979 niwe umenyesha amakuru wa mbere yavuze amakuru aciye kuri televiziyo y'u Burundi RTNB mu 1984 duhoze umuryango wiwe abo yigishije ndetse nabo bakoranye muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda munaciye kumwe na Diane ninahazwe mukanya rero nkuko twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye ni kakanya kanyu mukunda ko gutasha abanyu muyifuriza weekend mona isa nkiyatanguye turaza kugerageza dushemo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye kugira ngo dushobore kubinjiza muri iyo weekend ya atanguye twibaza ko aho muri muri amahoro tunabifuriza rero no kwiguma muri ayo mahoro ikaze kandi muri iwanyu mu ntara igice n'ica kabiri turabatahiriza abanyu Jige meka Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Joan Ikadz.
Murakoze
cyane. Uherere hega Joan. Uherere he?
Ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango murenge wa Kabagari.
Aho Kabagari haravugwa make.
Kabagari tumeze neza twese nk'abadivantisi tubafite ku isabato ejo n'umunsi tujya gusenga.
Hamaka kavura kari kamaze iminsi kavugwa ngaho kono nyimitari bike ubu kahagaze.
Akavura kahagaze ubu ngubu harakazuba.
Mhm.
Ariko nyine ibya klima ntago twabyizera nyine ibintu birahinduka isaha kuri
na cyane cyane yuko ikigo kijejwe ivyo ibirere ngaho mu Rwanda caragabishije kivuga ko iyo mvura ishobora gukomeza igwa. Nuko rero Joa, hari he umuntu ariko aravugira inyuma yawe tugusabe nimba ari radio yizimye nimba ari uwo muri kumumubwira tureke tuyage?
Yari radio nayifunda.
Tasha rero abuse ku mutima.
Ndatashya umuryango wanjye wose uri mu karere ka Ruhango, murenge wa Kabagari, akagari ka Remera, umudugudu wa Rwankuba. Ndatashya abazina banjye Eric, ndatashya Claudine, Chantal, umuryango wose waza burinzwe Imana. Twagira umukeza Enani, ndatashya n'umwana munda cyane Nikuze Odette.
Bose ukabifuriza iki?
Nabifuriza ubwo harimo abadivantiste rero no kujya gusenga ngubu twaruhutse twitegura isabato. Nababwira ngo isabato nziza kandi witeka bumwe abarandikira ibiganza bikiza. Nibagiye n'abisilamu bose nabo wundi ukuntu musaba baruhutse, mbabwira ni arakomeze abiteho.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza ngaho onye uherereye.
Murakoze. Ndi Ruhango mu Kabagari mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iwanyu mu ntara ni kakanya tubatahiriza abanyu aho baherereye. Muraduhe du telefone twanyu hama namwe tukabakura mudu mutasha abo banyu mufise ku mutima. Tubashiriramo n'uturimbo dutandukanye kugira ngo mushobore koroherwa mu vyo murimwo bitandukanye. Je suis America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuse Eric Gafatu. Eric Jérôme Ikadz.
Ego makaza cyane.
Uherehe na wewe?
Ndi mu Rwanda murasirazo ubwamagana.
Aho rwamagana haravugwa make.
Kandi rwamagana tumeze neza ariko tumaze tu iminsi dufite imvura nyinshi cyane ariko n'umunsi akazuba ni kose.
Ariko warumvise yuko atakwijajara kuko izobandanya igwa?
Oya, narabyumvise nyene, tuyakira uko imeze nyene, gutinda izotangira agahemu kameze neza.
Nuko rero Jérôme, uduge ku ijambo ufise utasha ufise ku mutima.
Yego, murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere ndatasha mwenge mu mpaye murongo ku ijwi rya Amerika. Atasha, abavyeyi banje bari hariya mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi. Nikolas ari mu karere ka Kirehe hano mu Rwanda. Timotifu ari Mwakiro na Elize. Edwara ari Ngozi na Micheline na Angelique. Pasikara ari Kigali na Sumati bari Kigali na Kaneza.
Bose ukabipfuri
atasha kandi abarundi bose bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu n'abipfuriza kugira amatora meza.
Wowe uri umurundi uri ngaho mu Rwanda ga Jero?
Yego.
Hama amatora urayarindiriye ku iki aho mu Rwanda uhabaye nk'impunzi cyane?
Oya, ndi impunzi, ndi mu kazi, amatora ndayiteguriye neza. Ndayindiriye hose tariki zogerera nkazinduka nanje kwitorera indongozi.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nuko rero nshutse bakunzi bacu, twari kumwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Reka tubike banure tubifuriza kuranigwa mu byo murimo byose. Jewe Diane na Hazwe ndabashimiye ko twabanye muri nondwi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. No munsi tuze twongere umunsi wa mbere nkaho twatanguriye. Nshimire cyane gose Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yacu mwashoboye kumva, hamwe na ingenieur Michel Dubinsky bari kumwe muhinga bw'ivyuma, n'abagenzi bacu bose batandukanye badushikirije amakuru mwashoboye. Ubasigwe yori owange gwe manyoni mitafu minji
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.